Ijwi ry'America. Naramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi ry'America mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
None wumva wowe uri kurarondera amafaranga mu isoko, bakakubwira ngo mwese muzogende muri restaurant kujya ibidanduma mu bisiga ngaho, si byiza?
Uyu ni umunyagihugu ukorera mu isoko rikuru ry'Igitega, aho ibiribwa bitetse guhera ubu bibujijwe. Ni mukanya mu makuru. Amakuru arimo kandi n'amatora y'amajonjora yatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubashaka gusimbura President Obama. Mbere y'uko tujya mu karere k'ibiyaga bibiri, ariko amakuru yo hirya no hino murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas, ndaramukije n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Amakuru tuyahere muri Nigeria. Ishyirahamwe rihanira uburenganzira bwa muntu wa Amnesty International ryaraneguye ingingo ya Leta ya Nigeria yafashe yo gusubiza mu mabanga umusirikare afise ipeti rya komanda yagirizwa ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha yakoranye n'umuhari wa iterabwoba wa Boko Haram. Leta ya Nigeria yamye ihakana ivyo uyo musirikare mukuru yagirizwa. Amnesty International yagiriza Major General Ahmadu Mohamed kuba yicishije abanyorora 640 bari batorotse igihe umuhari wa Boko Haram watera ibohero ryo mu ntara ya Giwa mu mwaka w'2014. Uwo mu generale niwe yatwara iryo bohero ico gihe. Yagirizwa kuba yabicishije inzara, abandi bakoregwa ibikorwa byo kuba kubagura mu gihe abandi bishwe n'ingwara. Major General Ahmadu Mohamed yari yakukurutse mu mwaka w'2014, ariko Amnesty International imenyesha ko yasubijwe mu mabanga mu kwezi guheze. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria yameje ko Amnesty International ikwiye kwerekana ivyemezo vy'ivyo birego, mu gihe Amnesty nayo ivuga yuko ivyemezo bigaragara bihari. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora yo gukuranamwo y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangujwe muri Leta ya Amerika ejo ku munsi wa mbere. Aho ni nyuma y'umwaka wose warurangiye abakandida mu migambwe y'abarepublike n'abademokrate biyamamaza hagati mu gihugu. Abanyagihugu bo muri Leta ya Iowa nibo bahawe amahirwe ya mbere yo gutora mu matora yo gukuranamwo canke yo bita primaire mu Gifaransa. Ku ruhande rwa mu mugambwe w'abademokrate, ibiharuro vya nyuma muri ayo matora ariko abera muri Leta ya Iowa byerekana ko wahoze ari sekretere wa Leta ya Amerika Hillary Clinton azi imbere ya senatere wo muri Leta ya Vermont Bernie Sanders. Mu kanya gaheze, Hillary Clinton yarafise amajwi 50%, mu gihe Sanders nawe yaza ku majwi 49%. Muwo mu mugambwe w'abarepublike naho, senateri wa Texas Ted Cruz azi imbere ya wa mugwiza tunga yikorera ivyiwe Donald Trump. Ted Cruz afise amajwi 28% ya Donald Trump. Amatora gushika ubu ariko arabandanya muri Leta ya Iowa. Muri Afghanistan naho, abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko indege ya drone y'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika yateye iradiyo y'umuhari wa Eta Islamike muri Afghanistan. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu karere ko mu buseruko bw'igisagara cya Nangarhar, Hazrat Hussein, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ico gitero cyabereye mu misozi yahitwa Mamande. Yamenyesheje kandi ko atamakuru yabo basize ubuzima muri ico gitero aramenyekana. Minisitiri wo kwivuna abansi muri Afghanistan yamenyesheje ko iradiyo itacumvikana. Abategetsi ba Leta ya Amerika ntacyo baramenyesha kuri ico gitero. Ku ruhande rw'umuhari wa Eta Islamike barabeshuza ko ayo makuru yatangajwe na Leta ya Afghanistan atariyo. Iyo radiyo yakorera mu misozi iri ku rubibe rwa Afghanistan na Pakistan yashikiriza ibiganiro by'iterabwoba ku banyagihugu bo muri ako karere. Muri Arabia Saudite naho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko iriko iragira amatohoza ku makuru avuga ko Leta ya Arabia Saudite yahagaritse Abanyamerika 9 ibagiriza ibikorwa by'iterabwoba. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika John Kirby yamenyesheje ku wa mbere ko abategetsi ba Amerika bumvise ayo makuru y'ifatwa ry'abo Banyamerika babo mu binyamakuru vya Arabia Saudite amesha ko abadiplomate ba Amerika bariko bavugana n'abategetsi ba Arabia Saudite kuri ico kibazo. Ikinyamakuru cyo muri Arabia Saudite camenyesheje ejo kuwa mbere ko abanyamerika 9 n'abandi bantu 24 bafunzwe mu ndwi iheze bagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Icyo kinyamakuru kimenyesha ko muri abo bafashwe harimwo abanyagihugu ba Arabia Saudite 14, abanyayemeni 3, abanyesiriya 2, umunyagihugu wo muri Indonesia 1, umunyafilipine 1, hamwe n'abandi bantu 3.
Ayo yara makuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda nk'uko bisanzwe buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri baraye bijihije ku nshuro ya 22 umunsi w'intwari z'igihugu. Asumuta Kaboyi aratubwira uko uwo muhango wagenze.
Umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari witabiriwe n'abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo Perezida Paul Kagame. Ni umuhango utarengeje iminota 15. Usibye gushyira indabo ahubatse ikimenyetso cy'ubutwari byakozwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'uhagarariye imiryango n'ibihugu byabo mu Rwanda Ambasaderi Kabonero Richard, nyuma ya saa sita abo miryango y'intwari ishyinguwe iremera ku gicumbi cy'intwari baje nabo gushyira indabo ku miryango yabo. Ni ku nshuro ya kabiri kwibuka umunsi w'intwari bikorwa mu byiciro bibiri, ikibanzirizwa n'abayobozi ndetse n'icy'abagize imiryango y'intwari ishyinguye ku gicumbi cy'intwari Remera nabo baza nyuma gushyira indabo ku babo. Minisitiri wa siporo n'umuco Uwacu Julienne yabisobanuriye itangazamakuru.
Muri uyu muhango dukora nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza akabahagarariye Abanyarwanda bose agakora icyo kimenyetso mu izina rya twese, ariko ntibyambura uburenganzira abo muri iyo miryango y'intwari kuba nabo baza bakabikora.
Muri uyu muhango hongiye kumvikana ko nta mwihariko abo mu miryango y'intwari cyangwa n'intwari zikiriho bazakorerwa mu rwego rwo kubafasha. Ministri Uwacu Julienne avuga ko abantu badakwiye guhabwa kato ko bakwiye gufashwa nk'abandi Banyarwanda.
Umwihariko nuko babyaye iyo miryango yabyaye cyangwa yavutsemo intwari ni umwihariko ukomeye. Naho ibindi kubijyanye n'ubuzima ntabwo dushobora kubaha akato ngo tubashyire ahantu habo hihariye, bagomba kubana n'abandi bakaba nk'abandi Banyarwanda, ibibazo byabo tukabikemura nk'uko dufasha n'abandi Banyarwanda kubikemura muri gahunda zitandukanye z'igihugu.
Kugeza ubu mu Rwanda intwari zemejwe ziragera kuri 53, harimo izigera kuri 40 z'abakiriho. Intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu: Imanzi, Imena n'Ingenzi. Urwego rw'Imanzi ni rwo rushyirwamo abantu batabarutse badateshutse ku butwari nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Nta muntu ukiriho ushyirwa muri uru rwego. Ubu iki cyiciro kirimo umusirikare utazwi uhagarariye ubutwari bw'abaguye ku ntambara yo kubohora u Rwanda hamwe na General Fred Rwigema wayoboye urugamba ku ikubitiro. Urwego rw'Imena rugaragaramo Mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, rwa Gasana Misheri, Madamu Wiringiyimana Agata wabaye Minisitiri w'Intebe mu mwaka w'1993 akaza kwicwa muri Jenoside, Niyitegeka Felicite wiciwe muri cyahoze ari Prefecture ya Gisenyi mu gihe cya Jenoside yanze gusiga Abatutsi bari bamuhungiye yeho. Harimo n'intwari z'abahoze ari abanyeshuri bigaga Inyange mu mwaka w'1997 basabwe n'abacengezi kwitandukanya abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi. Muri uyu mwaka babyanga bakicwa n'abacengezi, 40 muri bo baracyariho, abandi 7 bishwe icyo gihe. Imena n'Ingenzi ni inzego ebyiri zishobora gushyirwamo abantu bakiriho, ariko kugeza ubu ngo nta muntu urashyirwa mu Ngenzi. Ubushakashatsi buracyakomeje nk'uko byasobanuye na Bwana Habumuremyi Pierre Damien, umuyobozi w'uru rwego.
Ubu dufite abakandida barenga 200, abo bakandida barenga 200 barimo barakorwaho ubushakashatsi. Hari ibyiciro bitandukanye, hari ibyiciro by'abagomba guhabwa kuba intwari z'igihugu, ariko hari n'abagomba guhabwa imidari, bavuga hari n'abagomba guhabwa impeta, biterwa n'icyiciro cyaburi rwego. Icyiciro cy'intwari ni icyiciro gihebuje.
Ibyiciro by'intwari byinshi bigaragaramo abakoze akazi ko kwagura igihugu no kurinda igihugu. Ariko Minisitiri Uwacu Julienne ushinzwe umuco na siporo avuga ko mu bihe bizaza hashobora kuzaboneka intwari mu bindi byiciro by'Abanyarwanda bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa.
Uyu munsi haramutse habonetse nk'umunyarwanda ukora ubushakashatsi akavumbura urukingo rw'indwara yugarije Abanyarwanda, icyo gihe aba yakoze igikorwa gikomeye kizagira akamaro Abanyarwanda. Ashobora kuba intwari mu cyiciro cy'abaganga, umunyeshuri cyangwa umuhinzi cyangwa umuntu ushinzwe umutekano cyangwa umurezi uwo ari we wese cyangwa umunyamakuru kuba intwari rero biraharanirwa birashoboka kandi umuntu ashobora kubigeraho aho yaba ari hose
Umunsi w'intwari wizihijwe kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ubaye ku nshuro ya 2022 usibye ibikorwa byo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari kiri Remera mu Karere ka Gasabo cyakozwe n'abayobozi bakuru na bamwe mu miryango y'intwari zashyinguwe ubundi ibindi bikorwa byose byo kwizihiza uyu munsi byabereye mu midugudu insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duharanira ubutwari twubaka ejo hazaza uyu munsi wabaye ikiruhuko mu gihugu hose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
Mu Burundi bamwe mu banyeshuri ba kaminuza ya leta ejo baramukiye mu myigaragambyo mu kigo cyayo kiri ikiriri ibujumbura bashakaga kwerekana ko batishimiye na gato icyemezo cyo kubakuriraho ifunguro ry'igitondo iyi nkuru turegezweho na Fidelite Ishatse
twashitse mu kigo cya kaminuza y'ikiringe cy'isasatu z'agatondo zibura twasanze abanyeshuri bababa ijana bagandagaje mu kibuga hafi y'ubwinjiriro bw'ico kigo
sinaronse impuzu yirabura ariko nubwo bimeze kurabona yuko nambaye impuzu irimo barayirabura iki ni cyerekana yuko ndabashigikiye
uyu numwe abanyeshuri biga muri kaminuza y'Uburundi mu kigo cy'Ikiriri uyo mwambaro wirabura uvugwa niwe wari wambawe n'abatari bake abanyeshuri biga muri ico kigo twabonye aba banyeshuri kuno wa mbere bashinyogaragaza kabaro kabo babicije mwambaro wirabura usobanuye kigandaro hamwe no mugota ajya mu ishure
fise umubabaro ngira ngo ntari bwigerengera kuva ninjira muri kaminuza y'u Burundi bonye ukuntu petit déjeuner dusa nk'abari bamenyere nkaba mbona none ubu ingingo ifashwe nk'umwana bakuye kwibere batamumenyereje fise umubabaro munini ntumva ingene no gusigura nico gituma ngira ngo nabuze nibirenga ibivyirabura nakuba navyambaye
ubuyobozi bw'ibigo bya kaminuza mu gufata ingingo uvuga yuko ibiciro ku isoko byaduze kandi ko bafise ingwa n'ubujyo ivyo biruko mu gihe ubujyo leta ya kaminuza y'u Burundi bwagabanutse hisunzwe amafaranga kaminuza yahawe umwaka uheze kuyatekanije gukoreshwa uno mwaka havuye ku miliyoni zirenga 330 z'amafaranga y'amarundi naho biruko abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi twaganiriye bayibonamwe akarenganyo kubwabo hari ingwane y'ubujyo nibwo bafata bonyene
ntibacha bafata uhereye ku bakozi ba leji cyangwa n'abandi bantu bari mu bindi bintu barafise imishahara bagira namba ari ukene bwabaye bwa university bavuze ati bose bakagenda baramanutsa bakagura kugira ngo twese namba ari ukene tubibe mwe twese tubone umenga ni gihano abanyeshuri ariko barabamwe ntitwovuga ngo ni ngingo nyene ngo bivanye n'ubukene ahubwo ni gihano turimwo simbona ahubwo ngira ngo bagomba ko twirukana kugira ngo dutahe nande je ntavyo mbona
ikigo cha kaminuza z'igihugu kirikiriri kigizwe n'ibisata bibiri harimo ico kwinonora imitsi n'ikijyanye n'ubuhinga abo biga mu byo kwinonora imitsi EPS mu Fransa y'Igifaransa bavuga ko hanini iyo ngingo izobakora ko basaba mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ko yotahura ingwane barimwo Ndige nawe nyene yize muri yo kaminuza muri cyo cyatacu kwinonora imitsi.
Tiyo turutushe cyane kubera umubiri wacu ukenera ingufu nyinshi iyo turiko turakora. Tutarosa gukayi byento muzokumva twishwe n'igituro. Tizotakaza sikre nyinshi atari kipirasiyo turoho. Twagomba dusabe umukuru w'igihugu kuko nawe ne ari cyo gisata yize. Kuri bishoboka byose. Nimbi yo ngingo yofatwa Burundi. Hapfumi habaho exception. Kurunoreze peso. Kugira ngo iyo sukari dutakaza turabe tuyireke ipere twicwe na vya bituntu na ya diabetes.
Ako barakajya inifutwa gicayi kubanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi kagaraga mu kigo cha kaminuza cy'Ikiriri gusa mu kigo cyo kumutanga ari nacyo kigo gitwara ibindi byose mu bwishyu bw'abanyeshuri bahaba igihe twacigeje isazi biza gatondo nta kintu na kimwe kidasanzwe twahabonye uburiro bwari bwugaye abanyeshuri batari bake bari bamaze gushika mu mashuri yabo abandi nabo twahuriye mu kayira ariko barajayo tubabagije bo biko bakirishirwa mu ngiro giyo ngingo fite cyaye mu gatondo batwishye ko yababaje ariko hari imvu zituma atasho bari bukore imwe muri zo Nuko abanyeshuri b'indongozi zabo batabiyumvamwe.
Hari ingorane ya mbere yuko taburongozi bafise bashobora kuba biyumvamwe bemera kubyo bafise ingorane yuko nico abo bitwa ngo n'abarongozi bovuga abanyeshuri badashaka gucemera cyangwa badashaka gukorana kugira batore umuti w'ingorane yo bihari. Hama ikigira kabiri iyi ngingo yaje mu gihe kibi kuko yaje mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo bamwe arashaka kuba ari mu bibazo basubiramwo abandi ari mu bibazo bya mbere n'uwese abariko yiruka n'ibibazo byiwe ntibasha kujya mugira ngo bafate ingingo.
Uwo mugambi wagaragaza kabaro mu guhagarika ivyigwa hari abanyeshuri banse kuvugira ku byuma byacu ariko batubwiye yuko batawushigikiye. Bamwe muri bo batubwiye yuko iyo fuswa gico cyatacho bibabwiye abandi nabo bakabona yuko hoje imbere cyane cyane ibiganiro gusumba igikenye ari cegeye ashurongoye abanyeshuri mu kigo cy'Ikiriri ahamagira abanyeshuri kugira ubumwe
uno munsi batwaye akayi ejezo wa bourse no kuvuga dusanzwe tuzi yuko no mu kirundi bavuga yuko umuswa urya umuhini usotera isuka ejo hazogenda ikindi nico gituma abanyeshuri bibaza ko tutari kumwe iyi ngingo itabafata ndazi barimwo bagaru wa kukatima kuko ububumwe naho bwoba buri ko burahera uno munsi nibugaruke kuko no mvuga mu ijambo rimwe ingingo ikona umwana w'umurundi wese ari muri kaminuza y'u Burundi
bamwe banyeshi bagaragaje akabaro kabo batubwiye ko ingingo idafuswe batazasubira mu ishure abarongoye batubwiye nabo yuko bagiye kwicira hamwe nabo baserukira kugira ngo bigire hamwe ico bari bukore hamwe iyo ngingo itofutwa umuyobozi w'ikigo cya kaminuza y'u Burundi Anton Nzinahora yadushutse ku iyo ngingo yifuswa gicayi ku banyeshure ayi ntabanduka
ubwanje mbona iyo ngingo itazosubwa mu twayifashe kubera impamvu ziboneka murazi abanyeshuri hariho bamwe bumva batevye je ndumwarimo niyo ko turigisha bumva kumwe rabumva kivuga n'abandi bumva basubiye mu gatanu
iyo ngingo ifuta itango gicayi mu bigo vya kaminuza yafashwe n'ugwego shingwa ntwaro rw'ibigo vya kaminuza igenekezo ya 21 z'ukwezi kwa mbere yagiye mu ngiro kuno wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016 Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Juju Amerika.
Mwisoko rikuru ry'Igitega umurwa mukuru w'intara ya Gitega ibiribwa bitetse byarahaciwe abadandaza abaho ntibabyishimiye na gato. Fidel D'Antoine Sabimana araduha ibisobanuro kuri inkuru.
Iyo ngingo yo kubuza abadandaza kwinjiza ibifungurwa bitetse mu isoko yafashwe mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze inyuma y'isoko riri ahitwa Ukabasazi ku metero nka 60 uvuye ku isoko rikuru ryubatse kijambere mu gisagara cha Gitega rifashwe n'umuriro rigashari gatokombera bagifata iyo ngingo babanje kwirukana abahora badandaza icyayi mu isoko hagati ico gihe abajeje gutunganya iryo soko bavuga ko ari muntu mbere wo gukinga impanuka z'umucano iyo ngingo yo kwirukana amarestora mu isoko hagati abadandaza badandariza mu isoko rikuru ry'Igitega bavuga ko bari bayishimye ariko kubabuza ko muhiri wabo bagemurira ibifungurwa bihiye byabaguye nabi uyu numwe mu badandaza bakorera mu isoko rikuru ry'Igitega
ingingo yo gukura amarestora mu isoko twarayishimye mugabo hari ingingo yindi bafashe ngo nivyo kujya bakuyimuhira nituje nibabizane ngo tubige tubizanye bacha babitwaka ngo nitubige none wumva wa uri kurarondera amafaranga mu isoko bakakubwira ngo mwese muzogende muri restora kujya ibidandaza mu bisiga ngaho si vyiza bakaza kutureka bakazana ivyo kujya bivuye muhira tukabijya nivyo tuba tugire kutuguza kuri restora tukabirira ku kibanza kubera nta muntu yorondera amafaranga atayajya none izo nguvu tuzikura izo nguvu nitoziro amata barabemere kuyadandaza mugabo agatumbura ntibabemerero kuba bakinjiza mu isoko nibatureke tujye turonke ingufu zo kuronde none ayo mafaranga tuzoba turiko turarondera yoba amazi
uwo mudandaza nawe avuga ko asanzwe ari umuntu gutembera mu bindi bihugu kandi yasanze bafungurira mu isoko ngo ndetse ni Bujumbura barafungurira mu isoko kiretse mu isoko ya Gitega gusa
jewe ndi umuntu nkunda kugenda genda naragiye mu Buganda naragiye muri Tanzania umuntu uzuye muri Tanzania naragiye muri mu Rwanda narakoreye ibihe birebire nta soko nimwe bataliramo atari isoko y'iwacu nyene bavuze bati ni Bujumbura hose uraze hoho bararira umuntu abyikuriye muhira
abagirira ingorane cyane cyane nabafise ubugwayo batuma ifungurwa zabo zitegurirwa muhira ariko nabo ntibemererwa kwinjiza ivyo bifungurwa mu isoko mu gihe mu maresitora yegereye iryo soko rikuru izo fungurwa ziba zidashobora kuboneka
ndaguha karore nka jewe mfise probleme ya istoma sinjwa kurya icyo cyose cyose zibanza ni ntegeza kurya ibyo abankure muhira mugo bazifashe ngaho bacya bazidugana ku mukuru w'isoko urumva twese tugira ingorane yo kubaho kandi tukagira ingorane yo kubaho atana amahera hari turiko turirukanga turondera amahera ya komine ukacubura byose byose bikaje bikwankira
bamwe mu bajejwe gutunganya iryo soko nabo batashimye ko tubafata amajwi batubwiye ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo guhimiriza isuku co kimwe no kurinda impanuka zituruka ku muriro uba wacanye mu isoko abadandaza bo bavuga ko ivyo bidafashe kuko injya zivuye muhira ziba ziri mu masorori kandi zitaba ziri kumbabura twarondeye Valentino Nahimana musaneri wa komine ya Gitega kugira ngo agire ico abivuze ko ariko ntitwashoboye ku murongo Igitega Fidel D'Antoine Sabimana kubwije ijwi ry'Amerika
Chuti zacu ubu none ijwi ry'Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umugera wa Zika wandukira umuntu ariwe n'umubu iyo umuntu yanduye uwo mugera agira umuriro mwinshi mu mubiri iyo ndwara ikira umuntu aruhutse abantu bakaba badashobora kuyirinda bakoresheje imiti canke incandago Ibimenyetso vyibonekeza kenshi vy'iyo ndwara n'umuriro mwinshi, ubuherehere, ububabare mu ngingo n'amaso y'umutuku. Kenshi ivyo bimenyetso bimara iminsi itari mike gushika ku ndwi imwe. Ni gake iyo ndwara ikomera gushikaho umuntu ajanwa mu bitaro. Imbere y'umwaka w'2015, umugera wa Zika wiyadukiza mu bice vyo mu karere ka Afrika, mu bumanuko bushira ubuseruko bw'akarere ka Asia no mu mazinga yo mu karere ka Pacific. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015, ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu mu karere ka Amerika, Pan American Health Organization, ryaragabishije ku bantu ba mbere bemejwe ko banduye umugera wa Zika mu gihugu cya Brazil. Ukwiyadukiza k'uwo mugera muri Brazil byatumye havugwa ko abafasoni bibungenze bibarutse abana bavukanye ubumuga bukomeye cyane n'inda zabayemwo intambamyi nyinshi. Muri iki gihe ibindi bihugu bitari bike biratangaza abantu banduye umugera wa Zika. Umugera wa Zika uzobandanya ukwiragira, kandi ntibizokoroha kumenya ubwene uwo mugera uzoba wakwiragiye mu bihe biri imbere. Nta rucandago ruhari rwo kwirinda indwara ya Zika. Abantu bashobora kuyirinda mu kwirinda imibu. Imibu ikwiragiza umugera wa Zika irya abantu kenshi mu masaha yo ku murango. Mu gihe abantu bagendeye ibihugu aho umugera wa Zika canke iyindi migera ikwiragizwa n'imibu yibonekeza, no gufata ingingo zikurikira: gukoresha imiti ituza imibu, kwambara impuzu zirimo imiti yirukana imibu, bishobotse kwambara amashati y'amaboko maremare n'amapantaro maremare, gukanyisha amazu, gukoresha uburyo bugumiza imibu hanze mu gukingira imiryango n'amadirisha. Mu gihe udashoboye kwikingira imibu mu nzu yawe canke mu ihoteli, no kuryama mu gitanda gifise umusegetera. Kugira bagabanye igitigiri cy'imibu mu mazu canke hanze y'amazu canke mu mahoteli, no gukuraho amazi ari mu bintu nk'inkono z'amashugwe canke imbegeti. Mu gihe umuntu afise indwara ya Zika, yo kwirinda kwanduza abandi biciye ku mibu. Umugera wa Zika umuntu ashobora kubusanga mu maraso, ukaba ushobora kuva ku muntu umwe uja ku wundi biciye ku mibu. Umubu ugendana umugera wa Zika ushobora gukwiragiza uwo mugera ku bandi bantu. Gufasha gutuma abandi bantu batandura uwo mugera no kwirinda kuribwa n'imibu mu ndwi ya mbere y'indwara ya Zika. Vyongeye, hari amakuru avuga ko hari uwanduye umugera wa Zika biciye ku mibonano mpuzabitsina n'uwanduye uwo mugera ahawe amaraso. Kwirinda uwo mugera wa Zika nibwo buryo bwiza bwo kugwanya ikwiragira rya Zika n'indwara zifatira kuri uwo mugera.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Sina
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko Aloyizi Bigirimana agarutse muri studio kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Amakuru twabashikirije muri Nigeria, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryaneguye ingingo ya leta ya Nigeria yafashe gusubiza mu mabanga umusirikare afise ipete rya komanda yagirizwa ivyaha byo mu ntambara hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Amnesty International yagiriza Major General Ahmadou Mohamed kuba yicishije abanyororo 640 bari batorotse igihe umuhari wa Boko Haram watera ibohero ryo mu ntara ya Giwa mu mwaka w'2014. Hano muri Amerika naho amatora yo gukura namwo y'umukuru w'igihugu cya Leta Zumwe za Amerika yaratangujwe muri Leta ya Amerika ejo ku munsi wa mbere. Ku ruhande rwabo mu mugambwe w'abademokrate, ibiharuro vya nyuma muri ayo matora ari kabera muri Leta ya Iowa byerekana ko uwahoze hari sekretere wa Leta ya Amerika Hillary Clinton azi imbere ya senatere wo muri Leta ya Vermont yitwa Bernie Sanders. Mukanya gaheze Hillary Clinton yarafise amajwi 50 mu gihe Sanders yaza ku majwi 49%. Mu mugambwe wa Republican naho senateri wa Texas Ted Cruz azi imbere ya wa mugwizatunga yikorera ivyiwe Donald Trump. Ted Cruz afise amajwi 28% kuri 28% ya Donald Trump. Muri Afghanistan naho abategetsi ba Afghanistan bamesha ko indege ya drone y'igisirikare cya Leta Zumwe za Amerika yateye iradiyo y'umuhari wa Eta Islamike muri Afghanistan. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu karere ko mu buseruko bw'igisagara cya Nangarhar Hazrat Hussein yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo gitero cyabereye mu misozi yahitwa Mamande. Yameje kandi ko ata makuru yabo barasize ubuzima muri ico gitero aramenyekana gushika. Ministre w'ukivuna abansi muri Afghanistan yamenyeje ko iyo radio itacumvika n'abategetsi ba Leta ya Amerika ntacu baramenyesha kuri ico gitero. Muri Arabia Saudite, Leta Zumwe za Amerika imenyesha ko iriko iratohoza ku makuru avuga ko Leta ya Arabia Saudite yahagaritse abanyamerika 9 ibagiriza ibikorwa by'iterabwoba. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika John Kirby yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko abategetsi ba Amerika bumvise ayo makuru yifatwa ry'abanyamerika babo mu binyamakuru vya Arabia Saudite. Amesha ko abadiplomate ba Amerika bariko bavugana n'abategetsi ba Arabia Saudite kuri ico kibazo. Muri Israel na Palestina naho igihugu ca Israel cimye uburenganzira abanyagihugu bwo kwinjira mu gisagara cha Ramala kiri mu ntara ya Cisjordani. Niho nyuma yaho ejo ku munsi wa mbere habaye igitero cyakomerekeje abasirikare 3 bo mu gisirikare cha Israel.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tuvugira i Washington DC. Ibiganiro byacu birakomeza ariko je mbaye mbasezeho gato. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.